need that much gidiyor.
Muteza matwi radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banwanyi mwiriwe neza muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104.3, mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na 22. Aha mu Burundi nyuma y'uruhagarara n'indyane bimaze igihe kirekire mu itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi, leta yashyizeho abayobozi bashya bagateganya.
Imyaka ibiri heze urushengero ruri mu ngorane, urushengero rwarataye akanovera, ubu urushengero rusigaye rutwarirwa kuri leta zose. Umuntu aricara mu giteranyi, uwundi akicara imakamba, uri nibyo yicara imabayi agakurikira audio akarengeka. Ndagira ndabasabe izo audio zihagarare.
Uyu ni Ndirakobuca Gervais, umushikiranganji w'u Burundi ajejwe intwaro yo hagati, umutekano n'iterambere ry'amakomini ku bibazo byo mu itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Ambasaderi w'u Burundi mu muryango w'abibumbye i Geneva mu Busuwisi, Tabu Renova, avuga ko raporo y'abahanga ba Loni bakora amatohoza ku Burundi idafite agaciro. Aremeza ko abayikoze bacuditse n'abarwanya leta y'u Burundi. Loni irarega abategetsi ba Sudani y'Epfo kunyereza umutungo wa leta utubutse. Mube hafi, aya makuru yose n'andi twabateguriye atabacika. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Urwego rw'abahanga batatu b'umuryango w'abibumbye rushinzwe kugenzura uburenganzira bwa muntu muri Sudani y'Epfo rurarega abategetsi b'iki gihugu ko basahuye umutungo wa rubanda ugera ku madorari miliyoni 36 muri iyi myaka ine ishize. Fidel Niyongabo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Ubwo rwego ruvuga ko aya mafaranga yasahuwe n'abategetsi ba leta n'abanyapolitiki bakomeye mu kigega cya leta no mu kigo gitoza amatagisi. Ni mu gihe ruswa yakwiragiye mu nzego za leta ibandanya kugira ingaruka zikomeye ku butunzi bw'icyo gihugu. Umuyobozi mukuru w'urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu Yasmin Soka avuga ko aya ari amafaranga bashoboye kubona, ko ibyo biterekana yamaze gusahurwa mu by'ukuri. Amenyesha ko amwe muri aya mafaranga yakoreshejwe mu kugura amazu n'ayandi matungo mu mahanga. Urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu n'ayandi mashyirahamwe bimaze igihe bigabisha ko abategetsi ba Sudani yo mu bumanuko bariko basahura imiliyoni n'imiliyoni y'amadolari y'igihugu. Ubutunzi bucumbagira bw'ico gihugu buzera cyane ku mwimbu w'ibitoro. Umuyobozi mukuru w'urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu Yasmin Soka avuga ko raporo ikigo kijejwe gutoza amatagisi mu gihugu giherutse gushikiriza inama nshingamateka yerekana ko amafaranga agera ku miliyoni 300 y'amadolari yazimanganye mu mezi atatu arangiye yonyine. Avuga ko amafaranga ari kasahugwa mu gihe abanyagihugu bafise ububabare ntangere.
Korea ya ruguru yishe umutegetsi wo muri Ministeri y'uburobyi ya Korea y'Epfo. Iyi nkuru turayibaza Diane Nininahazwe.
Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Korea y'Epfo bwatangaje no makuru buvuga ko uwo mugabo w'imyaka 47 imbere yo kwicwa arashwe n'abasirikare ba Korea ya ruguru babanje kumuhata ibibazo, mu nyuma baheza baturiza peteroli ikiziga ciwe. Mu kiganiro yamenyesha makuru y'i Seoul ku mugwa mukuru wa Korea y'Epfo General Ahn Young-ho wo mu biro bikuru vya gisirikare yateye ivyatsi yicwa ry'uwo mutegetsi agita igikorwa c'ubunyamaswa, yongera asaba Korea ya ruguru kwisigura igahana babikoze. Ntacho Korea ya ruguru kugenya ino saha iravuga kuri ivyo vyagirije. Nkuko Bill Gallo umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika i Seoul azyumvikanisha mu nkuru yiwe, yicwa ry'uwo mugabo rishobora kuba iyindi mbarutso y'icuka kibi hagati ya Korea zompi. Uretse ko mu bihe bisanzwe ukujabuka imipaka ya Korea zose rimwe na rimwe bisa nk'ukwiheba, muri kino gihe isi yugarijwe n'ikiza cya virusi ya corona, igisirikare cya Amerika muri Korea ya ruguru kivuga ko ico gihugu cashizeho amategeko yo kurasa uwari we wese yihenze akagerageza kwinjira ku butaka bwacu mu ntumbero yo kwirinda ubwandu bw'uwo mugera.
Ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI ikigikiye imigambi ya leta ya Sudani yo kuvugurura ubukungu bw'iki gihugu. Fidel Niyongabo aragarutse atubwira iby'inkuru.
Ingingo y'abategetsi b'icyo gihugu ishobora gutuma cyoroherezwa amadeni kigasubira kubaka ubutunzi bwasinzikaye mu gihe kiriko gitera kiza mu ntwaro ya demokarasi. Gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2021, abakozi b'ikigega FMI bazokurikirana ishyirwa mu ngiro ry'iyo migambi izoba igenewe kuzamura ubutunzi bw'igihugu no gukomeza ubuyobozi bwiza. Sudani imaze imyaka itari mike yarafatiwe ibihano na Amerika kandi irangwa n'isahurwa hamwe n'ikoreshwa nabi ry'amafaranga y'igihugu ku ntwaro ya Omar al-Bashir. Ifaranga ry'igihugu ryataye agaciro bikomeye cyane, hari ikibazo gikomeye cy'ibifungurwa nkenerwa, ibitoro n'imiti mu gihugu. Sudani ifitiye amakunga madeni y'agaciro kagera ku miliyari 60 y'amadolari. Kugabanirizwa amadeni no gushobora kuronga ingurane zitanzwe n'amakungu bibonwa ko ari bwo buryo buzotuma Sudani yogorora mu byerekeye butunzi. Mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka, ikigega FMI cyatangaje ko cyashitse ku masezerano ya mbere n'abategetsi ba Sudani ku bijyanye no gutunganya neza ubutunzi bw'ico gihugu.
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, turi no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Amakuru mu biyaga bigari. Ku mupaka wa Gasenyi Nemba, u Rwanda n'u Burundi bahererekanyije abarundi n'abanyarwanda bari baraheze mu bihugu byombi nyuma y'ifungwa ry'imipaka ryatewe na COVID-19. Aha ku mupaka Gasenyi Nemba kandi niho icyiciro cya gatatu cy'abarundi barenga 500 bagomba kunyura bahunguka bava mu Rwanda mu nkambi ya Mahama. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru ari i Gasenyi Nemba araduhaye amakuru.
Abarundi bahungutse kuri uyu wa kane bagera ku 515, nkabose bavuye mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda, kiretse bane bakiriwe batari ku rutonde. Abo ishami mpuzamakungu gita impunzi HCR ribita repatrie spontanee, aba bavuye hafi bagashaka gutaha kuko babonye bene wabo batahutse. Kuri abo barundi batashe, akamweme ni kose ko bagiye gusubira mu miryango yabo.
Impamvu numva nishimye kuba mahoro yabonetse nka cyane wabura kitakaze wakibura kuko nk'imiryango myinshi twaratatanye masambu nawo banzanye kazi atanikihari benshi baririmira kandi no mu buzima ntibiba ari sawa kubera n'uburu ruhande rumvuga turatuye
nditaheye kubera mbishatse gutaha nuko nkumbeye gutaha mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi kugira ngo nyine dufatikanye kubaka Burundi kimwe n'inshuti zacu z'u Burundi.
Yamara hari n'abandi bafise ubwoba, gusa bagasaba ko umutekano wabo wocungegwa bamaze gushika mu gihugu.
Nuko numvisenga amahoro mu gihugu yaraze bungiye muri komune giteranye muri province Muyinga. Icyo nsaba umutekano uhagize kubera ko nanjye nanimvuye ahantu mfite amatsiko yo kureba icyo gihugu uko cyagiyemo amahoro.
Ndishimye cyane rwose kuko imyaka 5 utari mu gihugu kandi baba baragetse ku iterambere nawe utera usubira iyo ugiye nyine utera usubira inyuma nyine urinda guhanga bushasha. Jewe nsaba ko nobana n'abanyagihugu neza nta kibazo, kurya amahoro niyo ya mbere, ntabwo umutekano.
Iki ni igice kigira gatatu c'impunzi zitahukanywe zivuye mu Rwanda, bose hamwe bamaze gutahukanwa bakaba barenga 1,500. Ku ruhande rw'u Rwanda abahungutse baherekejwe n'abaserukira ubushikiranganji bujejwe gukinga ibiza ari nabwo bwitaho impunzi, n'abaserukira HCR baherekeje izo mpunzi bazihereza abaserukira Burundi. Aba bose nta kinini bashimye gushikiriza, gusa bamenyesheje ko gutahukana impunzi ari igikorwa kizobandanya. Bahamagarira n'undi wese yifuza gutaha kujya kwegera inzego zibijejwe akabisaba ku giti ciwe maze agashirwa ku rutonde rw'abazotahukanwa. Ku ruhande rw'u Burundi bakiriwe n'abategetsi batandukanye harimo umuyobozi mukuru ajeje kwakira impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro ya gati mu gihugu n'umutekano. Nestor Bimenyimana yavuze ko igihugu gihimbawe no kwakira bariko barahunguka, agasaba n'abakiri inyuma kubandanya bafata iyo nzira. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Pierre Nkurikiye arizeza abafite amakenga y'umutekano ko atana kimwe baba
umutekano wabo ubu hari abari mu makambi no kuza gushanga ku rubibe ubazwa kiriya gihugu barimo hamwe n'ishyirahamwe HCR. Guhera ngaha ku rubibe bindi uzobazwa igihugu cy'u Burundi hamwe n'ishyirahamwe HCR gifata gikorera ngaha mu Burundi nabo bakorana bose. Turiteguye neza cyane kubacungerera umutekano atankomanza gushika iyo bazoba bagiye, kandi naho bazoba bagiye badusanga hari abacungereye. Murazi ko niyo kambi yo isongore niyo bamara y'umwanya bararayo rimwe bagasha bavayo bagenda barongikwa ku makomine yabo bariteguye bariteguye n'abanyagihugu ku buryo bazoca bajana umwe wese aho yaje ava ku mitumba.
Ku mupaka wa Gasenyi Nemba habereye kandi igikorwa cyo guhererekanya abarundi bari bugaraniwe mu Rwanda hamwe n'abanyarwanda bari bugaraniwe mu Burundi kubera imipaka yugawe bituma n'ikiza cy'umugera wa corona. abarundi basubiye mu gihugu barenga gato ijana abenshi bari baje mu Rwanda kwivuza kuri bo umunezero ni wose
tanezerewe kubera nsubiye kureba abana banje uko abana bagiye kuvaza barakize mugabona kungo kugenda kureba abana naje mu kwa gatatu nari ngwajeje nsubire mu bana abasibye bonyine naenda kakumbu meta tanda tusime nimesh sio ndavo tu moro
mtani ni sio ni na ni sio chani yeye njia chigi kini na je mukuchienda tuteli kingi aliko na nifti kwenye kunda kwa yao na kwa zana kimoja vite sana kujaza vya rangi yeye yele ni kwenye kuna sasa kutahamu kwa tanda tu chani visa kuzi
Abanyarwanda bagarukanywe mu gihugu cyabo nabo ni 55 ababobo abenshi bari bagiye Bujumbura mu manza zitandukanye mu bugeni ubukwe n'ibindi naho batashimye kuvugira ku vyuma byacu bifata amajwi bemeye ko baryohewe no kuba basubiye guhabwa uruhusha rwo gusubira mu miryango yabo ikambi y'impunzi ya mahama abahungutse bavuyemo yarimo abarenga 60,000 hakiyongera ko abarenga 10,000 baba mu bisagara nabo bari bugaranywe na COVID-19 hari abagisigaye mu Rwanda bazogenda kundwiza Pierre-Claver Niyonkuru ku mupaka wa Gasenyi Nemba ku bwijwi rya Amerika
uyu munsi intumwa z'itorero ry'abadventiste b'umunsi wa karindwi bahagurutse ku cyicaro cy'akarere i Nairobi bagiye mu Burundi kubonana n'umushikiranganji ujejwe intwaro yo hagati kugira ngo barebere hamwe uko itorero ryashyiraho inzego z'agateganyo itorero ry'abadventiste b'umunsi wa karindwi ry'u Burundi rimaze igihe kirekire mu makimbirane yateye ndetse n'imidugararo mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu Eloge Wirika neza yaduteguriye irambuye
byashyize muri ibiza bivandite imyaka ibiri heze iragahera iragatsindwa bizose bahandi
abari kumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku cicaro gikuru c'ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi umushikiranganji Jevendi akaba bucamvuza jeje harimo amashengero yahejeje gutangaza indongozi ifata kibanza zaryo bwarangira akaba bucayagabishije abasubira gutera akajagari
mu kwa gatanu hari amatora yo muri conference general mu kwa gatandatu hari amatora yo mu madivizio mu kwindwi amaliya z'abashikiri batanze uburongozi butwara iyo Burundi gushika ku matora na mu perezida batanze tutangira kwaza mu perezida ni imyaka ibiri heze urushengero ruri mu ngorane urushengero rwarataye akanovera ubu urushengero rusigaye rutwarirwa kuri rezo sosi umuntu aricara mu giteranyi ubundi akicara imakamba uri nime yicara imabayi agakubita audio akarungika ndagira ndabasabe izo audio zihagarare nimbe n'ukuri turiko dukora igikorwa cy'imana
Daniel bavuga ubusa agiye kurongora urwego rw'ifata kibanza yijeje fata zoba intambamyi
kwisi yose mashengero yose nta muntu barigira bakura mu kibanda ciwe atari mu itongo rya se ngo avuge ngo simvamo aho rero niho habaye ingorane nuko umurongozi bamukuye akavuga ngo sinzi ushobora kuva ku butegetsi kandi ategeza gusubirizwa twese tuzosubirizwa nuko bitegereza ashitswego dutunganya amatora amatora azotunganywa n'ugwego rukuru rwa division rukorera Nairobi sitwe dutunganya amatora twego bazodushikiza umurongozi duce dukinjura wabo njye muntu yavuye muri division ariko arasigura ibyerekenye amategeko na kanuni za kanisa biratomoye neza abazorongora arabisigura hariya muri police abantu babyumve si umuntu wese aza kuvuga ngo ararongora kandi mushengero y'abadivantiste ndabakire muri make nta kuvuga ngo uburongo ngo ubutegetsi ngo murabusangira umuntu umwe gusa pastor umwe muri rya police niko ivuga ni barongora ishengero
bavuga gusa ariko ari cyatari ubutegetsi kurekura abafunzwe bagize imigumuko yo muri kahise mu adivantiste w'umunsi w'indwi
turasaba ubushyiranganze turasaba na leta n'umukuru w'igihugu yuko bajya abantu bofungurwa kuko bafunzwe mu ibi bintu nyene by'imvururu kutumvikana n'abandi babafasha ko badufungura bajye bapasoro
kuri ibi umushinganyiriza Yakobo cyasa n'uwishura nka Yesu agira ati ibya Kayisari mu Kayisari iz'Imana mu Imana
ndababazwa cyane no kumva nk'umuntu w'umupasoro avuze ngo ibyabaye muna bafunzwe bajye gufungura n'ibyo akore ko bafungwe ikosa bakoze barageze ibyo nibo bakati imyaka 20 bozo tuguzo cyo kugenda gusa ikosa bakoze ihanwa na kote penale y'Uburundi uno munsi turi kura muri ko mukora igikorwa cy'Imana mukora igikorwa cy'Imana mureke kubivanga na politiki uwakoze igihano ihanwa n'igitabo mpana byaha ahanwa n'igitabo mpana byaha bataraje muri pastor ibyo nawe uri kurasunika ukabona bagushikire se n'ibyo yavuze ni ibiki uzotangiye kwa yamaboko kandi nabamenyesha bene data b'abadivantisti gushikira nkanji umutekano ufatanyije kandi n'abakinyi ubu ntaho duca nimba ari uramatara
Watari kishengero jati bantite umusi windu kukwa kwa karele umutanzania musa mitekalo ya shimile tayo Burundi kuri intambwe
unashanga matatizo tumeyasababisha sisi wenyewe
tunatanga alipona ilazo pite nyugasu
tunamurundikia mzigo yeye
ducha kwenye
ilitakiwa sisi wenyewe pia malizi
ziagiza pote muka kutugina
lakini kwa sababu tumetengana kama chombo cha serikali lazima fanye
aiko kumena yuko tika uye mungu kwa tulaheta ni mwonga duka
tunapenda pia tumushukuru rais wa nchi
kwa hivya kani tukemuru kile mungu huku
naamini muafaka tulio ufikia ni kwa sababu pia ya ushirikiano wa waziri na rais wa nchi
mbele na yuko iname tigezeko alukure ya kusira hame hagati umuru wenye umuru mwishina kama
hapa tulipo tunawashukuru sana
ingora ni mwishengero wa jati vansite umusi windu wizata nguye mwaka wimbili na chumi numu nani hawa misimichiri lidahulije kuburongo wazibuwarjo wa Burundi kwa chumi na kata anukwezi wa kata anumwaku eze tedi wiswa numuye wazibuwarjo kukua kwa wisi andisi ya liku chicharo mungisagara cha Silver Spring mwuri leta ya Maryland mwuri Amerika abuga kwa eza meza tandatu leta ya Burundi kanda miza yongera ihama ijo shengero mugufunga kukubita nukuteru kwa wazimumu ndongozi hamu na wa Kristo ijo kete janguki wa presida wicho gihenya kigendera pia nkunzi iza imijyano yakomeje no Burundi ushike Joseph Ndikubwayo ya indongozi ya advantage yo kumutsi windwi bivugwa ko yaso mambika n'umushikanganje we ntwayo hagati yawo n'akasikare barandagiye wabwiye amenyesha makuru ko naho utashimye kuvugira kuri mikro utishimye ingingo yafashwe rusigura ko mugwi mushasha ugitwa n'abantu bafite ziyumvira bimwe gusa abadvantage yo kumutsi windwi ni rimwe mu mashengero ya kera mu gihugu cy'u Burundi ibitigiri bitangwa n'umushikanganje bwi ntwayo hagati zerekana ko iryo shengero ifite abayoboke barurwa ku 25 eroje buri kaneza ijuru ya Amerika
inama ya 45 y'inteko ya Loni ishinzwe uburenganzira bwa muntu iteraniye ku kicaro cyayo i Geneva mu Busuwisi ambasaderi w'u Burundi mu muryango w'abibumbye i Geneva Tabu Renova yafashemo ijambo atera utwatsi raporo y'abahanga b'iyi nteko bashinzwe gukora amatohoza ku Burundi. Tabu Renova yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije ku ijambo rye.
Uno munsi twari turamutse twitaba inama isanzwe ya kanama kaoni kajejwe gukurikirana no kuteza imbere agateka kazi na muntu ku isi. Hanyuma rero uno munsi umugwi washizweho ngo kungo utohoze cyubisinga ibyaha byakozwe mu Burundi ngo cyangwa bibandanya biba mu Burundi urongowe n'uwitwa Dudu Diene wari uramutse rero ushikiriza icegeranyo cy'umwaka kuko uwo mugwi wari washizweho buri mwaka ubufise uko umwaka wahera bagaheza bakahura ikindi kiringo basabibonye kenewe rero uwo mugwi warashikije ibitari bike ibyo yashikirije nk'uko mwama mwarabisoma mubibona n'ibintu batoragura hirya no hino babwirwa n'aba n'abariya akenshi bakabibwirwa n'abantu bada ubona neza ko badakunda igihugu n'abarundi barimo badakunda igihugu cyabo ariko ugasanga bariko barakigurisha bavuga ibi nabiriya rero muri rusangi icyo twashikirije twabanje kwerekana neza ko icyo cegeranyo ari cegeranyo ubona neza ko categuwe mu ntumbero yukononera leta ihari bakerekana ngo hakozwe ibi nibi nibi mugabo waza kuraba ugasanga mu byukuri uyu mugu wihaye ububasha udafise wo kuja kuraba ingene leta ikora ibyo ikora bitari byo kandi yazi neza yuko ico no kwita amategeko agenga inama mpuzamakungu oni ayo mategeko arabuza neza yuko ibihugu birekurigwa kwinjira muntu ze mu buzima bw'igihugu kandi irana ayo mategeko aranavuga neza yuko nawo ni ubwayo umuryango ni utarekuriwe kwinjira mu iringanizwa ry'igihugu ariko uyu mugwi ibintu bitari bike wagiye urerekana ngo nibijanye n'agateka kazi na muntu udondagura umuntu agaheza akibaza ati mvega none uyu mugwi ufite ububasha nyabaki ku buryo urengera amategeko agenga inama mpuzamakungu
birazwe ko uyu mugwi biboneka ko ufise intumbero yo kononera leta y'u Burundi ibintu mwibaza byo bituma uyu mugwi ufata iyo ntumbero nibi
uyu mugwi mu bisanzwe twoja mu 2016 gishirwaho byaragaragaye neza yuko washizweho mu ntumbero yari igamije kononera igihugu kuko ibyabaye mu 2015 murabizi imigumuko yabaye kugira ngo barabe yuko bohindura leta ihari ivyo navyo abenegihugu n'inzego z'umutekano nibemeye ko bija mu ngiro nico gituma rero abari ko barafasha gutegurwa mu itegurwa ryavyo nibo batigeze banezerwa neza yuko ibintu bigenda uko ngo murazi neza yuko habaye na kudeta mugabo ntije mu ngiro ntikunde kuko abajeje umutekano bazifashemo neza aha rero uwo mugabo waciye ujaho kubwishavu kugira ngo barabe ingene babandanya baca hirya no hino kugira ngo icyo bagomba gushika ko mu 2015 baheze bagishike ku buhoro buhoro mu gushyiraho umugwi uza uvuga yuko ari ibyaha mpuzamakungu ibyaha mu nyabwoko cyangwa ibyaha bihanwa crime contre l'humanité mugabo aho hose kugira ngo barabe ko Uburundi n'abategetsi b'igihugu cy'u Burundi bo bashengeza imbere ya sentare mu nzima makungu kugira ngo maze baronka akajyo ko gushikira ubutegetsi bagomba gushikako mu kwatpice mu nguvu kandi
ndabona bo nibande muvuga ko ico bashaka gushikako nibande
mu Burundi hariho abatavuga rumwe na leta abo nabo kuva kera narindi bariho mugabo intumbero yabo siyo gushikira ubutegetsi iciye mu matora nico gituma bagomba guca mu nzira zose zishoboka inzira z'igikenye inzira zo gutembagaza intwaro aho rero ugasanga bariko barafashwa n'abandi bindi bihugu bimwe kuko ubwabo atanga ubu bari bafise zigaragaza neza ko ivyo bintu bishikako nico gituma nuno munsi ikigaragara nuko usanga abo nyene aribo bari kwaratanga inkuru zitarizo hanyuma bakabandanya bashigikirwa n'ibi bihugu arivyo byaciye bisaba yuko haja huhuye umugwi ku buryo kuva mu 2016 ivyo bihugu nyene n'ivyo byagiye uko mwakwera bisaba yuko umugwi wongerwa ikindi kiringo gushika none umunsi
muravuze ko uyu murwi utoragura hirya no hino amakuru atariyo ariko murazi ko uyu murwi utaronse uburenganzira bwo kwinjira mu Burundi
leta y'u Burundi mu ntango yatanguye gukorana neza n'inama mpuzamakungu yarakorana neza n'ibisata by'inama mpuzamakungu bijejwe gutekazi na muntu n'ikimenyamenya nuko mu 2015 haragiyeho umugwi mpuzamakungu uhamagariwe gutohoza ibyo bavuga ngo ibyaha ngo biri kubirakogwa ariko rero mu 2016 mu kwezi kw'icenda uwo mugwi utanze ikicegeranyo harimwo ububeshi burengeye n'ukwagiriza leta ibintu biteye isoni gushika naho bayagiriza yuko umukuru w'igihugu mu hiriwe mu nziwe afise ahantu agirira aho hotel gato y'akazi na muntu ahantu nogira ntibagirira ngo torture sinzi nyine mbivuga ariko rero muri ico gihe leta y'u Burundi yarasaze kico cegeranyo cyotosogwa kugira ngo biheze bigaragare neza yuko ibisigayemo by'ukuri byotuma haja kumugwi ariko leta ikoze in Europe yene ntiyigeze yemera yuko hari ibiganiro na leta kugira ngo ico cegeranyo gitosogwe ariko gituma hacajaho ibintu by'inguvu rero uwo mugwi wagiye kujaho ku nguvu banze bimye ijambo leta y'u Burundi kandi irataka itakamba yerekanye n'ingene ibyo ubyashikirijwe ari ububeshi ariko bashima gukoresha inguvu rero kuva igihe uwo mugwi ugiyeho kubwa inguvu leta y'u Burundi yacigira iti uyu mugwi ntituwemera kuko ntugiyeho haciye mu nama n'ingingo nico gituma rero uwo mugwi utigeze wemererwa kuja kwinjira mu gihugu ngo utoze zitohoza kuko leta y'u Burundi itawemera kumva mpeje gushikiriza
mu gihe uyu murwi wo kongerwa ikiringo leta y'u Burundi iriteguriye kuwemerera kwinjira mu gihugu gutohoza ivyo biryo bavuga ko vyivyaha bibandanye
aho leta y'u Burundi yamye ihagaze n'ubu ni ihagaze uwo mugwi ntiwemera nico gituma bawongere ikiringo no munsi canke ejo canke irya ejo leta y'u Burundi ntizopfa ikoranye n'uwo mugwi
abantu ntibashaka kwibaza ko hari ikintu leta y'u Burundi yoba ihisha mu kubangira kwinjira
nta na kimwe leta y'u Burundi iri kirahisha kuko n'ikimenyamenya hariho n'abandi baza akarorero icegera cuserukira umuryango mpuzamakungu ONU ufasoni ibintu keita sirimwe si kabiri si gatatu aza ari kumwe n'abandi batari bake kandi baje mu gihugu hanyuma bakabona neza ingene ibintu bimeze mu gihugu rero hariho n'abandi bantu batari bake baza bavuye mu ntuze mu mashirahamwe ya Afrika bakaza kwirabira bo nyene mu Burundi nyene bimeze bakaja hirya no hino bakabona ko mu by'ukuri umutekano wifashe neza kandi ibiri ko birashikirizwa n'uyu mugwi bidahuye n'ibyo umuntu abona kunuze mu gihugu hakati rero nta na kintu kimwe turiko turanyegeza ariko twagukorana n'umugwi wagiyeho kuko ufise intumbero uheje guhabwa
tugarutse ku nama yabaye umunsi i Geneve murashaka kutubwira ibintu bigaragara mwasavye kanama mpuzamakungu kajejwe agati ya kazi na muntu kwisi
icya mbere twashikirije nuko twiyamiriza uwo mugwi tukiyamiriza ni tukiyamiriza n'ivyegeranyo byabo kuko kuzi mu bubeshi kigira kabiri twasavye nuko abaha ingufu uyo mugwi bobona neza yuko mu Burundi tutakiri mu 2015 ngo uwo mugwi bame bawubwira ngo korakora nuko mengo turacari hahandi ikigira gatatu twerekanye neza ingene leta y'u Burundi yamye ikora utwigoro tutari duke nuno musi kiriho kiriko kuva mu 2015 rero dusaba inama ijejwe gato ya kazi na muntu yuko yobona neza yuko mu Burundi ibintu byahindutse kandi bimeze neza kandi n'amatora yagenze neza ubu hari inzego nshasha hari umukuru w'igihugu mushasha kandi icyifuzo cy'inzego nshasha icyifuzo cya leta nshasha ari uko ubu ibintu byotera bije imbere leta nshasha yaravuze neza yuko yiteguye neza gukorana nabo bose barondera gukorana mu ntumbero nziza guteza imbere ibihugu kuneza igihugu no kuneza yabene igihugu rero muri rusange twasaze twamenyesheje yuko leta y'u Burundi yiteguye kuvugana na bose andiko ndavuga kunagura imigenderanire ifitaniye n'ibindi bihugu mbere n'ishyirahamwe mpuzamakungu ariko ibyo byose bikaba mu ntumbero yo gufashanya kugira ngo ibihugu bitere imbere turetse kuburemeka ko imigwi itohoza kandi uyu mwanya wari umwanya wo gutera imituje imbere ahanini muri rusange nicyo twasabye
mu ndwi iheze hari amashyirahamwe ashyira 50 mu Burundi adahanira inkuru za politike yandikiye kanama mpuzamakungu kajejwe agati ya kazi na muntu gasaba ko uyu murwi utokongerwa ikiringo ngo kuko usohora amaraporo y'inyuma ariko hakaba hariho n'andi mashyirahamwe y'abarundi nyine ikana y'andi mashyirahamwe yanditse avuga ko ibyatohojwe n'uyu murwi ari vyo insiguro muha ibyashikirijwe n'ayo mashyirahamwe yose avuga ko ahandira inyungu z'abanyagihugu aharanira tegamiye amaleta igihushanda kiri muri ivyo vyose bisabwa n'amashyirahamwe yarasanzwe akwiye kuba avuga rumwe insiguro muyihaniye
murakoze cyane amategeko mpuzamakungu arasaba yuko hokubahirizwa amategeko y'ibihugu ibihugu byo kubahirizwa kandi hakubahirizwa n'indinganizo yabyo hamwe n'amategeko yashinzwe amategeko y'ibyo bihugu ariko icyo tubona nuko aya mashyirahamwe mpuzamakungu avuga ko adaharanira inyungu za politiki kibabaje nuko usanga ibyo ariko arashikiriza ari irishi usanga umenya ariko arakokeza bashigikira icyo no kwita abatavuga rumwe n'ibihugu hirya no hino uri kuraraba aya mashyirahamwe mpuzamakungu yitwa ngo ntakuriki ntarondera ntashigikira ingingo za politiki ntarondera inyungu za politiki yanini usanga ariko arashigikira abagwanya ubutegetsi abagwanya intwaro ibihari rero kubona aya mashyirahamwe mpuzamakungu yashikije icyegeranyo cyayo agira ati uyu mugwi bawongera ikindi kiringo ntibitangaje kuko nka yose mbere sanga atumwa n'ibi bihugu nyene biriko byashyizeho uyu mugwi rero kubona amashyirahamwe yandi mu Burundi adaharanira agateka kazi na muntu nayo yaranditse agira ati uyu mugwi ntibasubiye kuwongera ikiringo ivyo birumvikana mugabe ikintu kumenyesha nuko yaba aya mashyirahamwe yo hanze novuga nti hayatari mu Burundi yaba ibi bihugu byashyizeho uyu mugwi bose n'abantu umengo bavuga yuko mu gihugu cy'u Burundi ata mashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu yigenga ahari umuntu akibaza ati mbega none burya amashyirahamwe yigenga aharanira agateka kazi na muntu mu Burundi yo barayahe ni ya yandi leta y'u Burundi yafuta kuko yigenjeje nabi akigenza nkuko ari abanyepolitike kandi yavuga ko ata nyungu za politiki aharanira aha rero umuntu akibaza ati none mu by'ukuri aya mashyirahamwe mpuzamakungu adaharanira ibyiciro bya politiki n'amashyirahamwe nyabaki mu gihe ariko yigenza nkuko umenga ariko aragwanya amaleta rero aha hantu naho bavuga ngo bariko baraharanira agati ya kazi na muntu biratangaje
Tabu Renova ambasaderi aserukira Burundi i Geneve mu ishyirahamwe mpuzamakungu murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye
ndabakenguruke namwe
Shuti zacu mbashimiye cyane rwose ko mwakurikiye aya makuru njye na bagenzi banjye bose dukorana hano Washington DC twayabateguriye kandi tuyabagezaho turi iwacu mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda virus ya corona mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika murakarama.